Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Ryan Itangishaka muri studio 5 i Washington DC ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha abuguruye ama radio yanyu kaze mwese.
Nibakore amatohoza abarundi bamenye wabahekuye bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mporero.
Uyo ni Kefa Nibizi arongoye umugambwe sahwa nyafrodebu nyakuri ragirya ndadaye asaba leta gukora amatohoza ku rupfu rwa umuhisi Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akamara igihe gito cyane ku ntebe ya Kizigenza. Ni mu makuru twabateguriye mu kanya. Turabafitiye kandi n'indi nkuru yerekeye ugukorana hagati y'amashyirahamwe yigenga n'amareta n'ubutegetsi mu gihugu hagati. Turabashikiriza mwese mugume ku maradiyo yanyu. Umugambwe sahwa nyafrodebu nyakuri ragirya ndadaye usaba leta gukora amatohoza y'ukuri yerekana abishe Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu. Uwo mugambwe uvuga ko bitumvikana ingene hahanwa abasirikare bato bato gusa muri dosiye yigandagurwa y'umukuru w'igihugu. Mu itangazo uwo mugambwe wasohoye wifuza ko iyo dosiye yokurwa mu bizorabwa n'umugwi CVR wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Kuri uyu wa gatandatu mu Burundi hazibukwa imyaka 24 iheze Ndadaye yishwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura.
Mu itangazo umugambwe sahwa nyafrodebu nyakuri ragirya ndadaye wasohoye uvuga ko kwibuka imyaka 24 iheze Ndadaye yishwe ari akaryo keza ko kwibuka amahame aranga intwara rusange. Uwo mugambwe ushikiriza ko umuntu wese aho nyanga demokarasi mu Burundi abahemukiye incungu yayo. Kefa Nibizi umukuru wa mugambwe asanga bari guhanwa bagirizwa urupfu rw'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu batigeze bakomwa.
Muri bagiye abantu bahanywe nibaza ko atanumwe yarenza ipete ya kaporale. Mu gihugu kirimo abakoroneli, abamajoro, abaretse na koroneli batwara amakambi, nta bakaporo bari gushobora kugenda bagafata umukuru w'igihugu bakamujyana mu ikambi bakamwica abantu bose bari ngaho. Biragaragara yuko rero abatwara harimo abari bakingiye ikibaba kiranoneho turabarundi tubangaha mu Burundi ivyabaye biravugwa birazwi cyo tuvuga duti amatohoza nabe kuko tuzi nyine inzego z'umutekano zubatse nta mukaporale ashobora gufata ingingo y'ukwica umukuru w'igihugu atabamutwara bari inyuma. Ubutungane niburondere mu bari hejuru, niburondere mu banyepolitike, bibaye ngombwa burondere no mu bihugu vya birafashe kuko ko tubimenyereye ni gake mu bihugu vya Afrika aho umuntu akwita kudeta akica umukuru w'igihugu atagihugu mva makungu kimushigikiye.
Imbere yo kwiza bihugu bimenyekana nibiza nabona ko abategetsi b'u Burundi biki gihe botegerejwe kurondera ukuri ku rupfu Rwanda daye kurusha ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu Burundi.
Uyu munsi dufise ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu. Abatari bakemere bahatswe guhitanwa n'abari bagandaguye Melchior Ndadaye. Uyu munsi nta cobuza cyangwa batobaga bashacoba nibakora akazi kabo nibakore amatohoza. Abarundi bamenye wabahekuye bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mporero. Ugo rubanza niruve mu byo severi kwakorerako kuko Ndadaye ntiyiyahuye, Ndadaye ntiyagize aksida, Ndadaye ntiyagwaye. Yatowe abantu babona, ajanwa mu ikamba abantu babona, yicwa abantu babona. Ntibikenewe ko aza kandi masasanguzi maremare, biroroshe gutora ababikoze bahanwe bave mu nzira akabi kave mu gihugu. Twebwe rero twibaza yuko ico kibazo natwe two twatumara dusaba leta yuko yobikora ahubwo ico kibazo mu kibaza leta igitumira tanguza amatohoza ko nazufatiye akamu leta ko yobikora.
Ayo matohoza mu kuyarindira leta irafite cyihanura Abarundi bose. Tehanse ntayiraja umwunganirizi w'umushikanganje w'intwari hagati mu gihugu.
Twari dukwiye kumenya ko ivyabaye ari kibi kibishe cyane kidakwiye gusubira kuba mu Burundi. agateka kazi na muntu gategereza gusonerwa umuntu wese akubahirizwa mubiwe no muvyiwe ivyo bikaba arivyo bigize intambwe ntangere mu gushimangira demokarasi nyirishubahiro mu kwiyonda daye yaharanira
Ibirori vyo kwibuka imyaka 24 iheze Perezida Melchior Ndadaye yishwe bizotunganywa kuri uyu wa gatandatu mu ntara zose zigize Burundi Ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru Bujumbura ahafu bwa Ndadaye Ubwicanyi bwakurikira urupfu rwa Ndadaye n'intambara zahuza imigwi yagwanya leta mu myaka irenga 10 bwahitanya Abarundi bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 nkuko bishikirizwa na ONU Melchior Ndadaye yasezeye isi afise imyaka 40 yari yavukiye muri komine Nyabihanga ubiri mu ntara ya Mwaro ariko ico gihe yari mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yamaze igihe gito cyane ku ntebe ya Kizigenza yagiye mu mabanga itariki 10 ukwezi kw'indwi mu 1993 yicwa ku itariki ya 21 ukwezi kw'icumi wa mwaka nyene Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eroje Wirikaneza ngaho I Bujumbura dukubitire igitega uno munsi habaye inama yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati ababuramatari b'intara zose n'abaserukira amashyirahamwe yadaharanira inyungu yaba mpuzamakungu canke ayo mu Burundi intumbero y'iyo nama kwari kwibutsa uko ayo mashyirahamwe hategerezwa gukorana n'intwaro muri iyo nama habaye kudatahurana ku mikorere yayo y'ayo mashyirahamwe hagati y'ababuramatari n'abaserukiye amashyirahamwe akorera mu ntara batwara ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Iyo nama yabereye mu gisagara ca Gitega mu nyubako z'ikigo kigoro abamugaye yari yahutiwe aburamatari b'intara zose zigize Burundi n'amashirahamwe mva makungu yemerewe gukorera mu gihugu c'u Burundi yari yagarariwe n'umushikiranganza jeje ntwari yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Pascal Barandagiye ni inama yaranzwe n'ubucamaha n'amashirahamwe mva makungu aho bamwe mu baburamatari bagiye bavuga ko badatahura bimwe mu bikorwa by'amashirahamwe mva makungu ahandi bakabagiriza ko bakora ibitari mu ntumbero y'ivyo baje basaba gukora ahubwo bakivanga mu bikorwa by'inzego za leta Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro hagati no gukundisha igihugu aratubwira intumbero y'iyo nama
ubushikiranganje turongoye nibwo bujejwe gukurikirana imirimo aya mashirahamwe va makungu ingene akora hagati mu gihugu ahejeje kwemererwa no bushikiranganje ebujejwe imigenderanire byumvikana rero yuko byari ngombwa ko kumvikana tugabanza tugasuzuma ingene turo turakorana hama tukumvikana neza ingene ayo mashirahamwe yokora agakorana n'abajejwe intwaro kuko ni ngombwa bakorane
Kubijanye n'imigambi ayo mashirahamwe arangura Pascal Barandagiye yagize icyo ivuga ko
ivyo bakora imigambi bashobora kuza kurangura ngaha itegerezwa kuba ihuye n'ivyipfuzo n'imigambi ya leta les priorités nationales leta yaramaze kuzishikiriza ibicishije muri vya bitabu bivuga imigambi ya leta twavuga nka vision 2025 twavuga CSRP2 twavuga ama programme sectoriel ama ministère twavuga imigambi yo mu ntara ama PDCD twovuga imigambi yashinzwe mu commune ama PCDC siyo ni imigambi twakwita imigambi ya leta ari nayo ama programme ya ama ONG ateza kuza yisunga
hamwe wagira ishirahamwe mva makungu rikora ibinyuranye n'ivyo giyemeje Pascal Barandagiye yagize ati
mukahise byaribonekeje ko ari ama ONG mwamwe yagendaga ashitse kuri kurubuga agakora ibidahuye na gatoyi n'ivyo bari bemeye gukora aho rero abajejwe intwaro baca bahakanurira bagaca batubwira tubonye rero ONG iri kirigenze gutariko nta gisibya ingingo ya 21 y'amategeko basinyiranye na leta ikadre de collaboration cadre général de coopération hagati ya leta n'ama ONG iratanga uburenganzira bw'uko ONG ishobora guca ihagarikwa
umushikiranganje arabivye intwaro yo hagati mu gihugu yatanze n'icitwa umurongo utukura kuri ayo mashirahamwe mva makungu
nubwo ivyo byo babikwiye abasigaye kuraba yuko iyo programme mufise ihuye n'imico n'imigenzo y'abarundi turabwira ico twise umurongo utukura ko kizira ko kogira weneje yo kwikika inyuma yo kwigisha ivyo kuvyara canke irondoka rijaye n'amagara meza ngo bace bacisha ca kurundi baje kwigisha homosexuality aho rero twababwiye ati ubu n'umurongo utukura
bamwe mu babura amatari bari bitavyo nama bavuga ko badatahura igituma hari bene ayo mashirahamwe akora ivyegeranye kubijanye n'umutekano kandi baje gukora ibijanye n'iterambere aho babura amatari bavuga ko usanga sabaye serukira ku mitumba yose bagakora ibyegeranyo by'umutekano bakibaza ivyo byegeranyo birungikwa kuri ico kibazo Pascal Barandagiye yishiye ko mashiramu afite sabaye serukira ku mutumba azotegerezwa kuza mu shikiranganja rongoye gusigura ivyo bakora ababura matari banasavye ko mwikoreshwa ry'amafaranga zano nawe mashiramu mva makungu hoje mu bajeje intwaro ariko abaserukira mu mashiramu bavuze ko ivyo bigoye ndetse bitanashoboka abo baserukiye mu mashiramu bavuze ko bishoboka ari gutanga ivyegeranyo by'ivyo bakoze n'ubujyo byatwaye ikirenga kuri ico bavuga ko kigoye gukora kuri ico kibazo Pascal Barandagiye yasevye ko babura matari bato kwinjira mu itunganywa ry'ubwo buryo bw'ayo mashirahamwe aranagabisha babura matari baburabuze ayo mashirahamwe bayabuza gukora mu gihe baba basaba kuba amahera bashira mu mfuko wabo igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Murikirukuri
none ko nahora nitwaza abanyabugo mu kubahenda nabo bo bakaba basigaye birikwana mu bikorwa rusangi kumva nzosubira kubahenda gute
bikabihimbo byatekanye umva twabahenda gute ngo bajye muri wa mugwi w'abagwanyi
reka nanje nibyo bintera ubwoba
umviriza rero buba cyane urumva umuntu wanjye nize
aho sha
hari kintu nzo bandamurumbikanye uzokibona
rahira none kitsaba ari gifasha kugira duhungabanye umutekano hamwikambi
nzokubwira muhuriye ku mupaka aguhe itsinzo bana murumbikanye
Monica Monica nukuri
Nukuri gasore ntabwa tuganye ushaka mukingira kibaba
biriza ejo gasore yiriwe ngaho
aho
aranyinzoga birankanuka taha nukuri ku Imana yaraya hanyene babwivye uwundi munsi aho byoshobako atari
we
aho sino hari
nijoro nijoro
urasa ni mushope
ndabaranyeje nakintu muza gusanga
ariko itutwara ubwato kwebwe mihimbiri mihimbiri
nemu mwarate hose none
Sinari nababwiye
meba shanone ndiya dutwaye gipe
Monica Monica nukuri
buka buka bitwe asika ikibazo kipe
ikibazo kimeze gute
none kasha umukiriya wabwo tuzo mukuru
atumukiriya umukiriya ne murose kera
wa bro
asige kwata n'amano yote gusa
yo
ose twareje kuvugana
yo rahira ahubwo umukiriya inanyaruka n'ibyo bifaranga nishire Nadia bace mugura yasaba kwa file ya
yego kwiri
ubu Nadia wanje ingomba sube ndamutahiri kitsire kitsirizo ko asubira kuja guseka kwa ndomboro ndinga
Zahavuye bigenda gute
Nadia
oui
mbona tizama telefone yako kila mara
ekashya nora ni hatari
eh
aho manya bose ngumaniteze ko ndomboro yo telefone ngo nje gutora ya mahere yatwemerera
none paka hivi nakinara kubwira
ahubwo jewe ntanguye kwibaza ko yoba yaratubeshye
e walai na mimi
espoi
naanza kupunguka kabisa none tugire gute
nyene nukurindira nakundi
turindire gushika ryari
nzasha nora nawe
koje tuya salon twafe na kufa walai
ibya salon do kwafira shane bisanzwe
aye
kimba baje nuko mbona bigira binsambuze
afana apana ivyo naje apana kuyumvira ivyo
gashareka ubuho nyene funderi ndabona kwa kariro ko kunkunda gatangwe kugabanuka kubira bige bintu vya ndombora
ivyo nivyo wishizemo we naye naje
oya shanda bona kwa takinyize nkuko yahora
Sikia, ndombora duhaye zile franga, ivyawe nawe bizoba biheze. None nusu ko twavuganye.
Na duhisha tuvane ko sinzohava mbura mwo byose na funderi wanje.
Mubipe basi, acha gufona tumubaze.
Nora, uti nuba ukimbipe ndombora.
Eh sasa, si jama yako.
Ay kamama, ishkwida, eto. Aya.
Yosha.
Tuna ndi bibaza ko ari iwe bagabe numero menga se yahora koresha
itika tu usanga ya indwe numero itika tu
Allo
Allo Cheri
Wi
Ndefunde
Funderi Mana ndiwe
Ndakomeza biragutanga Ndatera ba ku telefone
Fundi, iyi telefone ni gwawe?
Eh, ndo ndahatika cyo. Turabivugana neye.
Oya no kurambari. Sa.
Yewe.
Eh.
Ikure saho. Usange hahari. Ikukabare. Ntadasa. Ibyo.
Bego.
Eh, nini turuhetsa heza tikaje ndeza. Ikukaproshe.
Okay. Sawa reka nitegure.
Eh, okay.
Okay, strasubira.
Eh, okay, okay.
Funderi?
Alikuwa ni nani? Funderi?
Funderi, hewe. Hewe. Telefone ya iguza mahera kuye.
Karibu, mshiki. Karibu, karibu. Ni mshiki.
Natse, natse.
Ego, karibu, karibu.
John.
Sabge?
Ilifumbi mwiro vijajira waizine ni wiki. Namu prana mufisi?
Bo, karahari kusa no mwusi nagumye nakila wanu. Bo, afete ni heronsu mwanya ukuye kuhakora. Sino, karahari.
No, kameme. Biro y'umujira iteza kugumisa neza.
Ibyo byo.
Eh, ifako abagendera izine, eh? Batana image nziza ya entreprise.
Ego, ego.
Duhingura mafi, hama bakabona ntasuku. Eh? Bata bibaziki.
Oh, nukuri nukuri mubabarire. Uno munsi ndakanciye musino harakogwa. Emwe, neza gose.
Tamye. Alors, bon. Nari ndahaciye gusa no munsi. Bon, sinteba.
Ego. Ego.
Ngirira gasheke ka 2 million ndakeneye byihuta.
Oh, 2 million?
Ego.
Okay, nakibazo. Ariko twandika ko arayiki?
Ah bon? Ubureho nkeneye amafaranga muri entreprise yanje. Mbaza kwisigura.
Nyarukiriza ahubwo. Eh, muta. Ego. Entreprise ni gwanyu.
Mugabo, mugabo iki?
Mugabo.
Eh?
Nayo ama procedure dukurikiza imbere yo gusohora amafaranga. Bon. Negerezwa kwandika motif ya dekesmo
andika tu shaka byose hamungiri yo sheke byihuta nabindi
mugaho mutamu mugaho mwengo suko bigenda none nkora makosa gamuta
iki umbiza region buja au kagaye kawe ukazira be bakubwiye ko uba uri ntasubizwa ngaha kuri post
oya muta nimunyuva kutariko je cyo mvuga nuko ibintu byokokwa hakurikije amategeko
ngo amategeko
nibyo navuga munyumve nabi
aho wewe uzaye uko undusha kumenya amategeko
none gamuta ntanguye kuzana sohora amahera atari justifié simbona ingene rapport financier avant de ikora
bon
no ikora gute
si ubu rero
kurambabarira sinzi
umviriza ntitwe turahariye izine ni gwanje uranyumva
ehiko izine ni gwanyo
mugabo uranyandika iyo sheke utabishoboye naho urabisa bishoboye baze bakora kazi
basi ni mu makanya gatoya
umbanya wiki kwiza sheke bitwara umwanya ngana gute
no
iyo ni insubordination
en fait carnet de cheque kandi sheke yaheze mu makanya simbire kuri bank utori yindi hama cyo mbona mwoca muhake jo mu gatondo nka 8h30 yego yego nka masa sheke yo bi disponible
okay okay
yego yego
8h top uranyumva
okay
nzanje kwitora
okay ntacu sheke zo bidi yabonetse yo disponible nimugira bwo
mashiri karibusha
yego messi
Karibu karibu. Mbe kumengo nisanzwe nka neza. Icara hajya wisanzwe fibu. Uyu munsi ntangorane. Ndazi ko ukunda ka brochette k'impende. Bakuzanire zibiri cyarimwe. Oya reka bakubwire zitatu. Namafiriti.
Oya ntacyo nibanza nirimwira kwiye.
Ha bo. Ntacho baraza barakoza ndi mwimwe nta kibazo veterineri veterine wesha ikinisho nankino barebwo ngahibuko urarundire n'ubutuma ukamubura
ikintu ndakubwira muhungu ukomande byishobora kuri hagusa je urazi ko atamafaranga nifitiye ngo ndagufashe kuri ha facture
ete kana faranga se kibazo banyumva uyu munsi ufata icyo ushaka cyose ndariha hawe na ushake amoso zinkumba cyangwa umuzi bibuye ndariha
sheri none afite sindi ko ndatahura
Juju tahura nigiki.
Mbi habayiki.
Shiri wanji. Chewe, nana kwemele yeko. Nzo kuibisho wakabji ose. Tawanda mela kukufasha. Kukure saludo kwa file. Uranyo mfa. Utagie kujao. Urasiga kwa ndomboro. Dindi la katonya. Icho nda kwereka.
Mgeo nyeleke.
Era.
Mana yanti we. Fun. Ibyo ni biki?
Ndubona na kwa kanote.
Oba banzira ndi. Amahera ngara gucyo. Mana we yakuye he fun.
Ibyo aho na yakuye. Eh banzu bidiki. Ayo yose. Anyu.
Ndakumva mugabo.
Ayo yose ni kwawe.
Kwaje?
Yose ni kwawe.
Oya no kurembari.
Nawe no. Bibaza kwa hai. Sarado kwa fili, hili mu?
Ha.
Antuka.
Kama kikongwe.
Benu kutayaki.
Ha.
Akiru ya biiki.
Aya. Aya.
Akiru ya biiki, nuzo mnye, ingeni ya kurisha. Na hula ni.
Funde. Sishora kwa akira mahera nazo ya voe. Aya. Epo.
Nono yitza hileru.
Ha.
Akira sha.
Mana.
Akiri faranga.
Utambiye wakuyeye mafaranga, jimi na yanura. Amafaranga ngana gucya kose we yakuye hefunda
yavuye
amafaranga
abana yakuye yose ngurane ikuru nuko ya amafaranga wari ukeneye ngogura sarudo ko fili abonetse
aya
ibindi byihoze ibindi byihoze
nsishobora kuyakira naho wogira gute ito aya
dongura yas
aya jewe nakubwiye utambwiye wakuye amafaranga nta ntura Jewe sinike nzida kutumangu je kuhivu.
Ibaana we.
Na yewe hivu je kwanyo. Eh? Funde. Oya?
Hewe. Mbele maindi igiri.
Baratukishe chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe
chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe
chundu. Baratukishe chundu. Baratukishe chundu.
Tusubire turondere bahungu.
Urondere.
Hemwe bahungu. Ni muturondeze no muri buriya buzirikiye mu mazi bahe.
Foru hirubusa.
Reka twiyamje turondere.
Kiragacho zituragiye tubuye. Ba tuyosa sigale mu kiyaga. Bi watu nta burimwe.
Ehera bo buri ku musozi nabwo ntibusize. Kwatunyabikenye ne byarabanje birarindira turabusi.
Mbashe ubwato bwacu byibwe nabandi.
Mwari kifemo ya mwaka 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 humira
Nyungu ni mutahe Pi Sha Sha
Ya moteri nisha shaba Bari korei
Bara janyi ni kripe mani
Babadu mara tukendere Tindere yoku tusahura
Chane nyene Chane nyene Kukiba tabu gibje tutarabu sigo
Sha oi changi tutarabu sha kui moteri Ndabahakani. Fuke buke buke.
kemukebuke bahungu ni habe umunyebwo ngaha ngo habari bakurukeza
abyumva tabyumva
ndabarahiye nitwa gusamba kuko turiko tubakorera inkono ishushe
uriko bavugira gacone uriko bavugira uriko bavugira
nshimitse
sawa
nako twese tubabaye kandi duce dutishavu kwa banyamahanga baje kuriwanga
umve nto nabandi ni bandi
chondo yuharira biravugwa hose kwa banyebuga ari bisuma kabisa
umve ibyo naje nakuze ndabyumva
none
mugabo naho bivuga uko nitwo gifatira ko ngo twemeze neza ko ari abanyebugo batwitse oya ndabasha tubanze turundi
Bafo, bafo, dami,
urite we wamaka.
Njewe,
wende.
Njewe bitwi.
Eh?
Bafo,
bitwi.
Namake kuje kundaba muri rijoro.
Ne irekena mu muteko, ikinte yamakinga. Bonume kusinorana kikwereze.
Yego ntoye.
Eh,
injira mwe munyereke. None,
ico gipapu n'ubonu fise munoke. Hey, nikete katete yaroki kikatuba ripo yiru sangi ibinu sangi temo wawabizi kwekwe
shui
pukabu hundi abasifu kuyiru sangi wakura nabanyamu koneza neza
pukabu kemo
ee
nababgira ulekuye
taito ya jimbele yema kwa katuba
yone uomfa haju sanga chara mukoro kanyeni ya bibona
pira shuboka
ya mana ya varengero ya mnituri ndabansi
dekanda kusamele kumpe na kukumpe birimu
jako jako
kumfuka nyiwanje katsuba mfuka nyi tusangie urugamba akakete wanyandikie karanshikirie kandi narashimishijwe cyane no kumva ko wa mugambi wo kwikura ko umwansi uriko ugenda neza kujya twabiteguye
bandanya
he
yokayokayokaye turahanzwe
twaravuganye nabagenzi bacu babanyabugo ko bazobandanya bimana imfashanyo nifungugwa
eh
nawe ugaca wigira nkutabibonye kugira impunzi z'abarengero zicwe n'inzara
eko ndagahanwa Kabundi nuko
rindira mbandanya
oya bandanya turahanzwe ye
abacu mubandanye muja gufungura mu mihana y'abanyabugo kurya nyene mwahora mubikora
umva ko umve
abasiko mwese mubwirane muje muri iyo mba batababona abasigaye ibikoresho byose bikenewe byaramaze kwegeranywa hasigaye ko inzamba ivuga
yo
muce mukuru mucafu ntimugire ubwoba abanyabugo turi kumwe murugo rugamba tuzoruhuka aruko umurengero wa nyuma tumusize mwivu
niko byanditse
nino bibona unahirize abacu bose dusangiye urugamba na cane cane mucuzi wanje uti insinzi iri hafi
bitwi nimuzo subire kumpaririza ndababwira ngo teri yosema
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka muri studio gatani Washington DC mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika yandi makuru murashaka kuyanaho no kuri site yacu ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.